mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Bado hatujapanga tarehe, kuna mambo tunasubiri. Plani ilikuwa iwe hivyo, lakini sasa bado hatujajua ni tarehe ngapi. Kama ungekubali kukaa pamoja, ndio tunapanga kwamba mwezi wa 6 tu tumemaliza.
Uwo ni Makocha Tembele, umunyamabanga wihariye akaba n'umujyanama w'umuhuza mu biganiro by'Abarundi Benjamin Mkapa, avuga ko bifuza gutangiza ibiganiro bihuriwemo na bose muri uku kwezi kwa karindwi, ariko yirinda gutangaza itariki nyayo ibyo biganiro bizaberaho. Iyi nkuru rero ku biganiro bihuza Abarundi turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya muri biganiro byibanda ku Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Ibiro by'umuhuza mu biganiro by'Abarundi byatangaje ko byifuza gutunganya ibiganiro nyirizina muri uku kwezi kwa karindwi. Ibyo biro bivuga ko ukutubahiriza igihe bari bateganyije bwa mbere cyo kurangiza ibyo biganiro bitavuye ku muhuza, ahubwo ko byavuye ku mpande zirebwa n'ibyo bibazo. Umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Caven yo nkuru urarusha adufitiye iyi nkuru.
Ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa byatangaje ko imyiteguro igeze kure kugira muri uku kwezi kw'indwi hatunganywe ibiganiro bihuza impande zose zegwa n'amatati. Icyo bikoze Makocha Tembele, umunyamabanga akaba n'umwunganizi yihariye w'umuhuza, yamenyesheje ko atatariki ntabanduka iratogwa. Avuga ati naho imyiteguro igeze kure yo gutunganya igice cyo guhuza impande zose ntatariki turafata, ariko uku kwezi kw'indwi ntiguhera. Gusa hari ibintu ntabanduka tukirindiriye gushika ubu mu nteguro, nuko vyoba vuba tuzoca dutangura kubwira abo vyega bose kugira ngo bitegure. Si ukurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo novuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Bamwe mu batavuga rumwe na leta bari Bujumbura hamwe n'abahunze twavuganye batubwiye ko nabo nyene atasango barahabwa. Gusa bavuga ko bari babwiwe ko ibiganiro bishobora kuba mu ndwi zibiri za nyuma z'uku kwezi kw'indwi. Leta y'u Burundi nayo yifuza ko umuhuza yurangiza ibiganiro maze agatanga icegeranyo c'ivyavuyemwo. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Pascal Barandagiye yavuze ko vyofasha mu bindi biganiro byatunganirijwe imbere mu gihugu. Ibiro vy'umuhuza mu matati y'Abarundi vyari vyihaye itarike ntarengwa yo gushika ku masezerano yumvikanywe ko na bose bitarenze ukwezi kwa gatandatu guheze. Kubona iyo sango itubahirijwe, Makocha Tembele avuga ko bitatumwe n'umuhuza. Iyo yari integuro twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko iyabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. Nicyo gituma bona ukwezi kwa gatandatu kwarangiye ata amasezerano abonetse. Nukuri habamwo ugushaka kwa bose twari guheza mu kwa gatandatu, ariko naho biri uko umuhuza arabandanya akazi hawe na karere. Imbere yuko icyo kiringo umuhuza yari yihaye kirangira, Mukapa yarakiriye ubuserukire igihugu cy'u Burundi muri Tanzania kundwi iheze. Ambasaderi Gerve abajyeho nta byinshi yashimye kubwira Ijwi rya Amerika kuko ngo bari umubonano wo mu ibanga. Gusa yemeye ko baganiriye ibyerekeye politike y'u Burundi muri rusangi. Kondu yeze nyene umuhuza yarakiriye intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ku bibazo by'u Burundi. Michel Kafando yahoze atwara igihugu cya Burkina Faso imbere yuko aja kuraba umuhuza yari yabanje kugendera Burundi, aho yabonanye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwunganizi yihariye w'umuhuza avuga ko umubonano hagati ya Mukapa na Michel Kafando wacimikiye ku matati ya politike ari mu Burundi n'umuti yotoregwa bihuriranye n'uko amashirahamwe komine jigenga yo mu Burundi yandikiye urwandiko umuhuza amusaba ko ivyo biganiro vyoherahezwa vuba. Ayo mashirahamwe afite amakenga ko uko ibiganiro biteba ariko ubukene bubananya bwiyongera kubera atabikorwa by'iterambere birangurwa. Gabriel Ufyiri atwara Oricome rimwe muri ayo mashirahamwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asaba ko bikunze mu kwezi kumwe gusa ivyo biganiro vyoba vyasozerewe. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Clavier Niyonkuru. Tukivuga ku biganiro bihuza Abarundi, Vice Perezida w'Umugambwe Sahonya Frodebure wonse ngenda ku mana mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko leta y'u Burundi ariyo ikomeje kubangamira ibiganiro.
Sigura yuko habaye ushaka guke yabari ku butegetsi bijumbura kuko ntibigeze bisaba ibyo biganiro bani bashikiriza amanani za nkayo wumva ugaserikiye ubushyirangane bw'inkoro hagati hagati ariko arashikiriza ibi biganiro kugira ngo bidindire gushika aho bigeze ubu. Ukutamenya kwa leta kumbure na feta tutavuga rumwe na leta ntawo utawikoma ku bandi gusa ukutamenya icyo abarundi benshi bifuza muri iki gihe. Abarundi benshi bifuza amahoro n'umutekano kuri bose. Abarundi benshi bifuza agati kakazi na muntu muri byose na hose. Abarundi benshi bifuza ubutungane kuri bose. Abarundi bifuza yuko igihugu cyotera imbere tugakora tukimbura maze tugasarikanya iby'igihugu gitunze amahoro n'umutekano. Abarundi bifuza ko Burundi bwoba nk'uko Rwagasore yabivuga nk'uko Ndadaye yabivuga bukaba Uburundi bw'iteka nibwo Uburundi bw'akagwi k'abandi. Rero ibi biganiro kugira bibe bimeze uku biva ku kwikunda birenze urugero. Abantu bari ku butegetsi barikunda birenze urugero, abanyapolitike bamwe bamwe turikunda birenze urugero, turakunda inyungu zacu gusa. Iyo abantu bari mu kibanza cy'ubushikiranganji cy'ubushingamateka cy'ubukenguzamateka cyangwa ikindi kibanza cyose kimeze gikomeye akabona umuntu arariye akarunga amahera akayabona akiraza ko ibitoro biri kuri sitasiyo ngiri kiriya nizo bagiye cyangwa idolari ryo bari mu banki ngo ibyo biryo bari giyiwe adashobora gutembera mu muduga akaronka ibitoro. Ntiyibuka ko Abarundi sinzi na Kenya, ntiyibuka ko Abarundi sinzi bashonje, ntiyibuka ko Abarundi isinzi baguye mu mahanga baguye mu buhungiro abandi banyeze ibi byose ntibabimenya. Ntiyamenya ubushomeri buri mu gihugu ntibabona kugaruka ariko babyibagirika. Icyo ni cyo cyiciro cy'igihugu abantu bakaba n'ubwishime ngo atari jyewe ntawe ugiye ubishobora cyenda akomeye yavuze igisirikare yavuze igipolisi batise abacamanza ubwite ngo uraduze umutwe njye kubonyura. Hama rero ikindi cya nyuma abantu turakunda kuba imbohe za kahise. Iyo ndiko ndumviriza ibivuga ubu karaba ibikorwa ndabona ko abantu benshi basinzikajwe na kahise. Ibyo rero nibyo byatumye abantu batitaba ibiganiro.
Uwo ni Vice Perezida w'Umugambwe Sahonya Frodebure wonse ngenda ku mana. Turacyari kuri iyi nkuru ku ruhande rwa leta y'u Burundi ho basanga umuhuza akwiye gusoza ibyo biganiro hanyuma bigakomereza mu gihugu. Ibyo byavuzwe na Bwana Terence Ntahiraja ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi.
Abarundi benshi bavuga barenga 90% baramaze kuvuga abaserukira baramaze gushikiriza ibyumviro byabo biri muri raporo wa mugwi Sunday waheze gushikiriza ubwo twese tuvuga ko ntambiriyo ahubwo dusaba yuko umuhuza w'Abarundi nawe agiriye arusha iyo heza gasozera akazana ibyumviro byo bikunganira iyo raporo umugwi washikiriza ayo bantu nyinshi n'Abarundi basoke Abarundi bose kandi benshi hanyuma kugira ngo maze ibyo biganiro bisozere umuntu ariko uko tubivuga nuko bimeze abantu bose nabo nabagomba guhimbumbe ero ibiganiro ibyinyuranye abenshi babura kuyajyana indi bitaje magaburanyama bita negotiation nuko barishije bwo nyene majabo babuze bazi ko bazi ko bagomba kujya mu leta zifata kibanza azikiza kujaho mwari gusaba bagendeye umuhuza mu Fed n'ejo bundi bavuga yuko mbere na wa mu gutoza kuri kurikorera ngo uhagara ngo bita Fed n'ibindi byinshi mwari akurikiranye ingene mu byo bashikiza bavuga ngo babanza guhagarika leta ihari hagiye tayifata kibanza kugira ngo yamagaburanyama bayashike ku meza bayasangiye. Ibyo rero siko byari bimeze bayikiranije ibintu byabaye erushaki ya gihe n'ibiganiro byabo niyo kubiraba ubu kwa batwe rero tuvuga tuti intambwe irakomeye yabaye ahubwo n'ibikubita gashi kugira ngo bahambye abandi maze kugira ngo iganiro ishobore kinini naho tagomba kubivuga babizi ko hari abantu bageze guhita ubutegetsi bwo cyo Burundi abo nabo hari ibitahi barondera batarenga 34 ikibazo cahabaye nuko hari abantu bamwe bamwe bari bashigikiye gihe baburabuza mu kubwo za matari 2015 ubwo rero bakavuga bati abo bataje kubikunda nako utunga rero bitubiza gukora kuko icatu n'ubundi bagira ingorane hama ko cyane bindi nuko abantu bakoze ibi batigeze bahangwa ubu rero kwiye guhindura icyo bita kaseromita muri Faransa no kuvuga yuko impuzi y'ikibi igahanwa.
Uwo ni Terence Ntahiraja ni umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, mugume kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ijwi rya Amerika tujye mu ntara ya Muramvya. Iteka ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi riteganya gusubiramo amategeko agenga amashuri hacumbikira abanyeshuri, riteye impungenge abanyeshuri n'ababyeyi babo. Abanyeshuri bo mu ntara ya Muramvya baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuze ko igihe gucumbikira abanyeshuri byahagarara cyangwa se bigashyirwa mu biganza by'abikora ku giti cyabo bitaborohera. Mugenzi wacu Diane Ndonse afite inkuru irambuye.
Itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashuri yisumbuye riri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego 127 ryo kuwa 2023 mu mwaka uheze. Rivuga ahanini ku bijyanye n'abanyeshuri bazoronka uburenganzira bwo kuja mu buraro hamwe n'ahazova amafaranga azokoreshwa. Aha kandi leta irugururira umuryango abikorera ivyabo gushiraho uburaro ku mashuri. Mu bushikiranganje bw'indero bavuga ko iryo tunganywa rishasha ry'uburaro rifite intumbero yo guteza imbere ubumenyi mu banyeshure. Ivyo bigaca mu guteza imbere uburyo umunyeshure wo mu ndaro asanzwe abayeho. Juma Edouard avugira ubushikiranganje bw'indero avuga ko amashure afise uburaro yagiye arakira abanyeshure barengeye ubushobozi bwayo kuva hashizweho amashure y'amakomine mu 1999 arivyo bigomba gukosorwa.
Nico gituma rero ahatari hake wasanga babicishije mu nzira zitandukanye wasanga barundanye, ariko musanzwe ico tuba tubaronderera ko biga bamerewe neza ugasanga turagihushije mbere abo bana bagashura no kugwara n'ibindi. Rero igihambaye nuko cyane cyane abana baronka aho biga. Icyo kintu cyarakozwe kandi ku rugero rushimishije, turaje amashuri ari mu gihugu abana benshi bararonka aho biga. Hanyuma rero uburaro mu gihe bwakira abana bake byari ngombwa ariko tushinga ibyo dufatira ko byo tuma abo bana baja muri ubwo buraro kandi bakaba ari abana bazoteza imbere igihugu. Ubu niko bimeze rero sikuba ko leta diyo nkoye.
Ariko rero nubwo leta ibona ko benshi bazokwiga muri aya mashure y'amakomine bakiga bataha, abanyeshure bavuga ko batazokoroherwa kuko uburaro bubungura byinshi mu bumenyi. Aba nabo kuri rise Muramvya bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Usanga kenshi barungikaye abanyeshure baciye ubwenge, n'icyo rero iyo duhuye n'abo banyeshuri bafite ubwenge mugahurira muri interina usanga rero hariho akamaro kaniniya kuko barakwigisha byinshi mugahurira hamwe nk'abandi. Usanga biga segisiyo nk'iz'ibiharuro usanga hariho akamaro rwose kuko ibiharuro mutabyigiye hamwe nk'abajya biga bataha usanga akamaro atari kaniniya mugamwigamo ngaha muri interina usanga biryoshye rwose kuko umunyeshuri umwikorera ko akanya kose ushakiye
umuntu wese mu mico n'akaranga aba yaje avanye mu ntari wabo. Uhura tugenda turabyigishanya gahura mu bintu bijanye n'ingabire zitandukanye nko kuririmba, kuvuza ingoma, gukina, tugahura turabyigishanije. Ibyo byose nakunguko uje usanga umuntu yaje va hariya na hariya yigiye kuri mugenzi we.
Muri rusangi abanyeshure bo mu ntara zitandukanye biga bataha bahura n'ingorane nyinshi hamwe nizo kubura umuyaga nkuba kugira ngo basubiremwo ibyo bize mu gutegura utubazo. Ahandi naho umwanya munini bakawukoramo udukogwa batumwa n'abavyeyi nkuko uyu munyeshure yaje kwiga kuri lise Muramvya avuye mu ntara ya Kayanza Clovis Abonimana abivuga
nkagiye nifatiyeko baransanga atagira amatara ikintu cyambere no vuga cy'akamaro cyangiriye kubaniga muri internet nk'ubu nk'amashure guhera mu superior sanga afite akazi kenshi hari ubwo bashobora kwiga tukaza gufata nk'amanote mu mwanya wa etide cyangwa mu wundi mwanya gutyo kuye hari amatara no kuvuga we ni ukimenye ngo uritunganye mwanya ariko mwagiye andi mashure yo mu lycée communale ushobora kuva ku ishure uhise muhira ugasanga bagutegura indi biko gukora uza gusanga kanye ko kwiga kakubanye gato cyane ugasanga nta nakuronsa
tumenyeshe ko imyaka itatu iheze itunganywa rishasha ry'uburaro bwo mu mashure yisumbuye ritanguye kuja mu ngiro kugeza ubu hamaze gukugwaho ayi myaka itatu y'igice cya mbere cy'ishure shingiro uko imyaka yagiye irakurikirana hagati mu gihugu mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse urakoze kuri iyi nkuru igihe ho muhuza mu bibazo by'abarundi yari yihaye cyo kubaha ibiganiro by'abarundi byageze ku masezerano ntiyashoboye kukigeraho Benjamin Mkapa yari yatangaje ko ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kwari kurangira hamaze kuboneka amasezerano yumvikanyweho na leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo ariko siko byagenze byatewe n'iki hari kizere mu mugambi ho kubonera umuti ibibazo byugarije igihugu cy'u Burundi ubu rero noneho agiye gukorwa iki ibyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriyeho mu kiganiro muri isanga na bwana Deonse Ngendakumana vice president w'umugambwe Sahanya Frodebu na bwana Terence Ntahiraja umujyanama muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bwana Ntahiraja aratangira avuga ikimaze kugerwaho icyavuye mu biganiro bibera mu gihugu cy'u Burundi
ubwa mbere murakwibutse yuko uwo mugwi wagendeye igihugu cyose hanyuma ugahijamba abarundi bose atanu mavuyemo basarukiye abandi ahantu no guhakarira ndabona imbere yanje nk'abantu bitavye ku rwego rw'intara gusa uko nabikurikiranye n'amagenekerezo nayaze kuko jewe nakurikiranye ibiganiro mu ntara zose z'u Burundi n'ibyo biragenda hayitaje abantu barenga 1,800 ku rwego rw'intara muri raporo bafatiye kuri bita echantillonnage bafatira ku biharuro muri ya raporo yabo n'ibyo mu makomine ariko nabakwibutsa ko hariho abasarukiye abandi banga ni 1,800 n'abashika amajana ane uti none iyo raporo ibyo bintu bashyikwa n'ibiki abarundi bashyikwa ku bintu bikomeye abenshi bakunda kwivugira ngo yari nkina n'ico ngo bahamagara ngo abantu ngo umugambwe oya habanamba ubwiza ngo akamero ubwa mbere ibyiyumviro bashikirije biri mu mice itanu umuce wa mbere hariho ibyiyumviro biraba ingo zimwe zimwe ziri ibintu bashingiro aha hariho abarundi benshi icyo gihe makobere tarukanye bashije basaba yuko nk'ibintu ndakubwiye abesho bangu biringo siringo gusa n'ibintu bishije reka amategeko ibintu bitari byo byo bishije bavuga yuko zo hinyanyugwa baravuga n'ibintu by'ibiringo abenshi ariho nabandi bake bavuga bati ibiringo byo gumaho asoza kuja mu nido nido ariko ravye nyene mu bishatse bashobora kubabwira hariho n'ivyumbiye rero bya basaba yuko bishije byo hinyanyugwa mu ngo zimwe zimwe zikabanye n'ibihe tutakirimo icya kabiri hari ivyumbiro biraba amabwizwa mwamwe ari mu gihugu nina cyane cyane ibyizwe rigenga imigambwe ibyizwe rigenga amatora ibyizwe rigenga amashyirahamwe yigenga bita societe civile ibyizwe rigenga amashengero ibyizwe rigenga ubwenegihugu hanyuma ibyizwe rigenga kandi ibitabo mpanabyaha mu Burundi hanyuma ndetse ibyizwe rigenga imenyeshamakuru hamwe n'ibyizwe rigenga inzego z'umutekano kugira ngo ibintu binyangirwe umugwi wa gatatu ibyumviro byabo ni ibyumviro biraba ubutunzi n'iterambere mu gihugu bashyize ibintu bitari bike ingene hoba iyindi migambi mishasha itomoye yotuma abandi batera imbere kurusha rimwe rwose ariko ravuga kurwanya ubukene n'ibindi bikajyamwo uwo ni umugwi wa gatatu w'ibyumviro umugwi wa kane ni ibyumviro byerekeye kwigisha demokarasi no gukunda igihugu kuko byabatse yuko abarundi benshi bisa kuri igihugu cyacu na cyane cyane n'abarundi bo twabonye bagenda mu mahanga bagenda bacoza igihugu cyabo bagenda bagisabira ibihano n'ibindi byinshi ariko ibindi bihugu zorabe naho ibibazo bya politiki mu gihugu nta muntu agenda kwimbira ikinogo igihugu cyamwibarutse ntabwo byakabaye urumva rero bakeneye inyigisho kugwaruka n'abandi bose bakuze kugira ngo duhinduke maze duhindure ingendo gatanu n'ibyumviro bijyanye n'agateka kazina muntu bose yabivuze abantu bavuga bati amateka yanyagwe kandi yubahirizwe ibintu byose bigende neza aha ngo kubabwira muri make imigwi y'ibyumviro abenegihugu bagiye bashyikiriza
Mshanga na hele, wansi nenda kumana mwebge, vyashe kishwa muri wa rapore ya sendei, vigameje guhuza barundi kugwego gugihugu, vyo mwevuga kwiki, murawishi gikieko, ibigani rivi arusha, visani hiviko virarandira, muzu hava, mwifatanya, nabari mwijihugu, niviliko vyashe kishwa muri rapore mwevuga kwiki. Ije,
nisa bifuwebe kwa ameye, iruwe mbanga kwa 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 ameye, yali umuji, yali kuwake jura, indene, parato kiri kilare, kani mkange sende, dada kugane, inga. Bari kwara undirije batojana mu bgane n'inda rezi kuri bari tubira ndi yabo urundi kuko abuze ko ari ko baganira ibyo kuko cyane bizi cyashingira ngo bari ko abigisha hanya gihe kubavuga uko hari amateka amwe n'ubwo kiri gito subira ngo ari ko nagomba icene mu bwira n'akiye kurekera hanya gihugu abana gihe 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 tabajwa n'inda yewe gihe yashingira n'inda yewe gihe yashingira abana gihe 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 tabajwa Indele abaya dhuku babajwa ukamenye cyo yindira yanditse mu ngingo y'indwi y'ibyo byashingira niba cyaka niba ari hafi y'ibi ari take ayisome atagabe ko ubwike ngo karanya dhuku niba gushikiriza ndabicisha muri batera yande yagiye yaraba cyaje akabicisha muri amashinga make kandi n'ubwo ngo make ibyo byarabaye mu mwaka wa 2014 nabo barabahakanira ati ibyiri byashingira byubatsenya kuzera yo yarusha ibiri shora gusubi jamwe niyo akabahandikiriza urabona batugejeje ayo bije byeri bingenyele mugace ka kandi cyangwa cyagati nta gice na kimwe cyabanyagiye mu gitanga bwati o kire parti du peuple o kanye ndi bibi le pete a la pte la tribu nta gice rero nta gice na kimwe cyabanyagiye gihugu cyangwa umuntu bari bari ku gihugu ashobora gusubira abari yagize bidacene bitagira gihugu bitagira gihugu rero ari ko rabo bya muri raporo cyangwa gusubira no gihugu yari ibyo bari kubarondera bwo cyarabaganiye
Reka duhe akanya kino ni kiganiro cy'ijambo abanyabanye biradishwe cy'i America nabo nyene baterere bagira ico bavuze kuri kino kiganiro cerekeye umugambi wo guhuza abarundi mushinga nahe nahiraje na munye turabagaruka ko kuri ivyo mushinga nahe Leonce ngenda kumana shikirije bijanye nuko abanyagihugu bashobora kuba badashikiriza ivyumviro vyabo ku buryo bukwiye tuje ku murongo duhere kuri ciza ciza uratwumva kibazo cyane cyumviye
Dabu mwana kufuga na kila mbaze umutamare wonse Mika anyo vyara hini agazi Haza agazi Mugi huko riki mumi suki mbele iza Ati na haku numo kuite gura matala yu Akuri kie kuwa na Ili jade mire kenzi gazi Ama jokubi shumara jabahisi
Urakoze, urakoze chiza Rika tujibandanyi kumurongo tuwa kile na awo mukiza Ikibazo changi chiumvi
Bo naguma merebo chiumvi Ro umuvisanze Umuhuza nivyo visanivyo amuna niye guhuza warundi ero kuba atashitse ku ntego yari yihaye muri uku kwezi kwa gatandatu n'ukuri jewe ndabibonamo intudenya ukudashaka kuko haragera igihe yogoze ku bibazo hatategura imibonano iyo mibonano warindiriye nivamo ikabura ahubwo je mbere ndabona yuko umenga yoraba agasigura umwaka wose kumbere wabuyeze baramuhaye amabanga amafaranga yoba yarahembwe simbo n'ikintu nyamukuru kabisa yoba yarashyikira ayo mahembe rero nk'akabazo ni ukwibariza abo banyakubahwa mwatumiye nihembye kumbure baranyishirira hamwe umwe ku giti cyiwe umenga leta yarigeze gutegura integuro yo guhindura ibyiza ashingira muri 2013 umenga na 12 gutyo sindiye nihembye icyo gihe barabuze ijwi rimwe kugira ibyiza ashingiro rihinduke icyo gihe mbere ryaburijwemo n'umushingamateka umenga nihenze wo muri iprona niba atari atabyemetse mbega ubu ibyo bintu byo kurihindura byo ari byo biri imbere cyane nke twari twifuza yuko nyine hoba ihinduka mu bijyanye n'intwaro cyabure ibijyanye no gutegura amatora cyane cyane kuko biragaragara ikintu cyiza n'injyane mu gihugu haba muri opozisiyo cyawe muri guverinoma ni ukubwira amatora asanzwe ategurwa mu gihugu ubundi bwo guyaba umugwi wigenga se ni ukuri wakora wajyaho wisunze abantu bose donge no kuvuga opozisiyo na guverinoma bakaba bahurije ku bantu bajya mu uwo mugwi umushikiranganda ajwe rw'imigambwe agaha uburenganzira abajya ku rubuga bagakora bisanzuye ibyo bintu bibiri n'uko bihamwe bo bikemura ndabona injyana mu Burundi z'amatora je atakindi kintu cyitwazo cyugaruka kumbure baraza kugira icyo bayivuze ko murakoze
murakoze cyane kaduhere ku kibazo cya ciza yari yabajije umushinga nta Helonce ngenda kumana cerekeye icyo mugiye gukora ubuko yarusha asana hata abaye amasezerano nkuko bya byategekanijwe yarongera nabazana cerekeye amatora yinyirije muzoyitaba mu 2020 muriko murayitegurira
Murakoze cyane, reka duha kanya n'umushinga ntahera Terence Ntahiraja ku bibazo babajije. Hari umukiza yabajije kubijanye ni ingingo zo guhindura ibwirizwa shingiro mu mushikiriza, ibyo bavyashikirijwe mu biganiro bihuza barundi ku rwego rw'igihugu bijanye n'ibwirizwa shingiro cyangwa kurihindura.
Nagomba ubwa mbere kwibutsa ariko baratwumviriza yuko ijambo ryose yavuze ngo turi kwishyira abanyagihugu aho narashye kumagaya, kuko abanyagihugu nibo bene ijambo muri demokarasi. Ingorane dufite abanyapolitiki b'ubu bagomba kuvuga ijambo abanyagihugu baritware mu banyamahanga, anagundi bagira ijambo kugira ngo bapfundike ibintu by'amagaburanyama iyarusha bace baza gutwara abanyagihugu ku Gikenye. Ibyo ntibigikunda kuko amasi ya kera ntagihe mu rutaro, abanyagihugu nibo bafite ijambo. Hanyuma rero kubyerekeye ibyo kibazo ntishobora guhinduka, nareke guhera ariko batwumviriza. Ugura ibiyoshingiro ry'u Burundi uhere ku ibiyo yagiye amajana 273 kugeza ku 300 riratomora neza ririyuguruye ingene ishobora guhinduka umwanya wari wose. Ingingo y'amajana 173 ivuga yuko umuntu ukuriye igihugu afite uburenganzira bwo kubaza leta yiwe kugira ngo ishobore guhinyanyirwa, cyane naho inama ishobora guhinduka amateka zirashobora gufata ingingo kuri 4 bya 5 zika sara yuko bihinduka. Iyo ngingo ya mbere. Hanyuma ikindi ni uko ingingo y'amajana 179 iratomora gusa yuko ihinyanyirwa ryose ryoba yuko itokora ku bibazo bimwe bimwe bijyanye no kunywarisha Abarundi abantu umutekano nk'uno guhakora ibintu by'ibiza shingiro by'ingere basezeranye amasezerano y'Arusha by'ingingo by'ibiza shingiro nta kumva ko ingere bagaze ubutegetsi inzego z'umutekano n'abandi. Nareka guhinda bene gihugu kuwe yavuze ati ihinyanyirwa, nagenda mwibutse yuko ku bantu barifashije ibiganiro ngaha no guhakora abantu barenga 1,000,000 basa ku ibyo bita kurutu kubasarukiye abandi abashika abarenga 1,000,000 bashoboye gusaba yuko ryoha inyanyurwa. Hanyuma abarenga 2,200 nabo bakavuga bati ryogumuko bakirofuma ha bibiringo, bamwe bavuga ibiringo by'imyaka 4 abandi bavuga ibiringo by'imyaka 10 abandi by'imyaka 7 biri mu gitabo cyateguwe ni raporo. Aha rero ukaba uziko muri demokarasi ni ukuvuga yuko icyo abenegihugu benshi basabye nicyo gitegerezwa kubahirizwa.
cyari ikiganiro ku biganiro bihuza abarundi abo mwumvaga ni vice president w'umugambwe Sahwanya Frodebure wonse ngenda kumana hamwe n'umujyanama mu biro bya mu biro by'umukuru w'igihugu ni muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi araka bari ho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri isaha mwari kumwe ku buhanga bw'ibyuma na engineer Skip Charles afatanije na Fatuma Karara Animasi kuri mikono ari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika